buracyari mu Burundi ihuriro ry'ababuza babo n'abakozweho n'ubwicanyi bwo mu mwaka 1972 mu Burundi barasaba inteko ishinga amategeko y'u Burundi kwemeza mu mategeko ko ubwicanyi bwakorewe abahutu ari itsembabwoko. Barasaba leta kubaha ikibanza cyakubakwamo urwibutso ku rwego rw'igihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eroje Wirikaneza i Bujumbura.
Uwo mukenyezi ariko asenga yinginga Imana kugira ngo ubwicanyi bwabaye mu 1972 ntibuzosubire mu Burundi, kandi kukwibuka ivyabaye yoba inkingi y'ukuvavanura n'ubwicanyi. Ubwo bwicanyi rero naho arabagikekeranya ko ari ihonyabwoko abagize ihuriro ry'ababuza babo uwo mwaka n'abakozweko n'ubwo bwicanyi bemeza ko ari ihonyabwoko. Frederic Nzeyimana arongoye iryo huriro ku rwego mpuzamahanga arasigura ibituma bitatu bisunga mu kubivuga.
Ikimenyetso ca mbere ni ingene umuntu apanga akarondera aramazina akamenya n'ingene azobikora mu gifaransa planification. Ikimenyetso ca kabiri ni abaza kwica abatora afatiye kuyihe critère. Iyo critère yoba iy'ubwoko canke iy'amadini. Hama ca gatatu ni uburyo aza gukoresha kugira ngo abo nyene yapangapanze kwica bose bapfe, ategezwa kuba ari leta ikoresha uburyo n'inzego zose za leta ifise kugira ngo ako kazi gakwica abantu gahe, kugira abo bantu bose ushure kubasanga mu ishuri abandi mu bitaro abandi bari ko bararima bose ubahonye gushika ku nusu y'umuriyoni, bamwe bagatwagwa n'abasirikare abandi bagatwagwa n'abakuru babo abadirekiteri babo bo mu biro, tugasanga ubu icyo bahuriye ko bose barabahutu. Ivyo nivyo bituma dufise bitwemeza atankeka yuko mu mwaka wa 72 habaye ihonyabwoko ry'abahutu kandi tezwa kwitwa uko nyene.
Iryo huriro risaba ubutegetsi kwemeza ku mugaragaro iryo honyabwoko. François Xavier Sabimana atwara iryo huriro mu karere.
Turasavye inama nshinga amateka na nkenguza amateka yemeze icese ko ubwicanyi bwagiriwe abahutu mu 72 ari ihonyabwoko. Mbere kuri iyi tariki yo kuwa 29 ndamukiriza habe ikonje, tuze twame twibuka twongere twame twunamira abo igihugu cabuze kitanse ukubera ububegito gito bw'indongozi zari zirongoye igihugu cacu mu 72. Turasavye leta ko yotworohereza mu kuturonsa aho twubaka icibutso rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara. Turasavye ubutungane bwo bwotohoza bugakurikirana abagize uruhara muri iryo honyabwoko.
Frederic Nzeyimana yibutsa ko kwibuka babo atari kuzura kaboze nk'uko hari abavyibaza.
Ubu bamwe ko n'umuhutu umuvyeyi ko yicwe ko ari umuhutu nta rinzi na mfise ryo gusigura icishe umuvyeyi wanyu. Agacaboneka nuko n'ubundi yamubuze mugenzi wanyu nawe nyine avuga ko uwi wawo nawe nyine bamwise kubera ari umuhutu. Babantu 500,000 bose bavuga ko bapfuye ari ab'ingozi ari ab'igitega ari abo muci bitoke ari abo mu rumonga ari ab'imakamba bosi ubajije abi wabakubwira ko bamutwaye kubera yari umuhoto. Naho ndumva murabo bosi bavuga ko babuza abantu umututsaza ngo akirize urutoka avuga ati naje hariho abantu bapfuye 72 twe turabipfuza ko baza abantu bose harimo n'abatutsi boba bara buza abantu mu buryo bwatwaye ababyeyi bacu bategezwa kuza turi kumwe kubera no kuvuga nawe nyine ntararinganirizwa ku buryo bw'ubutungane tukaza gusabira hamwe. Nkeneye ubutungane nk'abantu umuhutu umututsi akaba akeneye ubutungane akaba ari umututsi, twategezwa kuja hamwe tukaja kubariza hamwe twese abashinzwe ubutungane.
Anasaba abantu kureka gufatira mu kivunga ariko umuntu wese agakurikiranwa ku caha yakoze ku giti ciwe.
Ngaha muri iki gihugu hariho abantu bisha abantu atana kimwe arabazwa, kandi aho mbere hariya muri Amerika bakubwira hakaba ariho umuntu yica amaze kwica uwa mbere ntihagire ico mugira ni ngombwa ngo azohave yica n'ubundi kuko nivyazi gukora. Twe dukeneye kubanza kumenya ukuri n'ukumenya uwakwiciye kuko n'ibyo turakivuga. Sinshobora gufata umubyeyi wanjye ngo ndamwagirize ubwoko bwose bw'abatutsi, ntibishoboka ko abantu batwishe baba biswe n'abatutsi bose. Ababishe barafise amazina bategerezwa kubadoma ku rutoki bakabanza bakabazwa n'umujiji akabyemera bikamwagira ko nta kamaro ko kubeshira umuntu bwa mirugoma nyine ugomba kumenya ukuri ngiye ngo na batutsi bamwishye nguma mfise ico kibazo cyo kumenya mugabo mu batutsi ninde kuko turazi ko abantu ntibishwa n'ubwoko bishwa n'umuntu afise izina abaye ari umututsi mwanda mugomba izina cyo kimwe ne wabo barabatutsi biciwe n'abahutu kubumbira ngo na bahutu bose bamwishye ntibishoboka nta bahutu bose baza kwica abantu abahutu bose cyo kimwe n'abatutsi sabicanye abicanye nabicanye nyene
amatohoza yakozwe yerekana ko abahutu bashika 1500 bishwe mu 1972 umwaka wakurikiye miliyoni barakoze amatohoza ariko gushika ubu ntibaremeza ubwicanyi bwakorewe abahutu ko ari honyabwoko ihuriro ry'ababuza babo basaba honi kwemeza iyo honyabwoko nk'irya mbere ryabaye mu karere k'ubuseruko bwa Afrika imbere yuko haza ijyabaye mu Rwanda mu 1994 abahurikiye mu ihuriro ry'ababuza bemeza ko hari ibibanze igihumbi bihambwemo icyarimwe abantu benshi Fosse commune zimbwe mu mwaka w'1972 muri iki gihe mu Burundi abategetsi batari bake harimo umukuru w'inama nshingamateka na president Nkurunziza ubwiwe ni imvuvyi z'ubwicanyi bw'ico gihe ibirori nyezina byo kwibuka abahutu bagandaguwe mu 1972 bizoba kuri uyu wa gatanu turetse mu Burundi bizotunganywa kandi muri Canada no mu Bufaransa ibaye inshuro ya mbere inyuma y'imyaka 44 ivyo birori bitunganijwe muri ubu buryo Eroje Urikaneza Bujumbura ijuja.